muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Burya gutonya igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose. Icyo no hano rero nuko atanumwe yogira ati rekanze gushira mu ngufu.
Uyu ni President Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi ku kibazo cya kaminuza ya leta. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turavugamo muri ayo makuru n'umubano wa Leta y'u Rwanda na Vatikani n'inama y'abaministri b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ntimuze gucikwa kandi n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kubagifungura radio yanyu. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare ba Leta ya Sudani y'umanuko barisha abantu bashika kuri 16 kuri uyu wa mbere. Ibyo byavuzwe n'abanyagihugu bari hafi y'igisagara kiri ku rubibe rwa Sudani y'umanuko na Uganda. Abanyagihugu baharugwa amajana baramaze guhunga izo ntureka. Santo Dominique Hicegera cy'umuvugizi w'igisirikare avuga ko abasirikare bica abantu bafata nk'abasuma. Dominique yabwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare batewe bamaze kuronka amakuru avuga ko hari abambuzi bariko bariba kandi ko bishe abanyagihugu. Lam Paul Gabriel umuvugizi w'umugwi w'abagwanyi SPLM utavuga rumwe n'ubutegetsi we yagiriza abo basirikare ko aribo bivye bakongera bakica ujejwe intara ya Imotong. Avuga ko atamakuru ahagije afise kubijyanye n'abaguye muri ubwo bwicanyi. Yamara arayemeza ko abasirikare ba Leta bari basanzwe bari mu gikorwa cyo kugenzura intara ya Paryog. Tubibutse ko intureka muri Sudani y'umanuko zimaze imyaka itatu n'igice. Ibiharuro byashyizwe ahabona na ONU byerekana ko abarenga umuliyoni n'igice bahunze igihugu, abarenga ibihumbi 750 bakaba bahungiye mu gihugu kibanyi cya Uganda. Abajejwe intwaro mu seruko bwa Somalia bamenyesha ko bariko bararondera abakozi bane bari mu isekeza ryo gucandaga ubukangwe banyurujwe n'abagwanyi bikekwa ko bahurikiye mu mugwi Al-Shabab. Abakozi bompi n'abanyesomalia bikavugwa ko banyurujwe ku munsi w'Imana mu gisagara cya Luk mu ntara ya Jeddo. Bariko bakorera mu mugambi usanzwe ufashwa n'ishyirahamwe gita magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo. Colonel Dick Abdi Halif arongoye igisirikare mu gisagara cya Luk yatangaje ko abakozi bakuwe mu mazu yabo aho bari basanzwe baba kandi ko bajanywe mu gisagara cya kure. Imbere y'uko abakozi banyuruzwa bari bagabishijwe ko bashobora kwicwa. Bivugwa ko umugwi Ashabab wababujije kubandanya igikorwa barimwo cyo gucandaga ubukangwe. Uwo muhari warakwiragije amakuru avuga ko izo ncanco zirimwo umugera wa sida kandi ko zitera kutavyara. Ivyatumye bamwe mu bavyeyi badacandagisha abana babo. Ishirahamwe OMS rivuga ko indwara y'ubukangwe ibangamiye cyane abanyesomalia. OMS ikavuga ko mu 2015 abana bashika ku 420 baba mu turere leta idashobora gushikamwo kandi ko badacandazwe. Ibibazo bya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo byaragize ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu. Ikigo gisanzwe gitanga amanota ku bihugu kubyerekeye ubutunzi S&P Global cyatangaje ko ihindurwa rya leta ridashyigikiwe na bose n'ihimirizwa ry'uko Perezida yotanga imihoho ritera ryiyongera byatumye icyizere cy'icyo gihugu ku bijyanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cyane. Ikigo S&P cyatangaje ko ingingo zafashwe na Perezida Zuma zagiramiye cyane iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kuri wa kabiri umushikiranganje mushasha ajwejwe ikigega Malusi Gigaba yahumurije abanyagihugu avuga ko mu kiringo cy'uburongozi bwiwe imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Avuga kandi ko ubutunzi bubandanya gukomera, ibidandazwa igihugu gishorera hanze bibandanya kwiyongera kandi ko inzego zijejwe iby'ubutunzi mu gihugu zifashe neza. Gigaba yatangaje ko ingingo yafashwe ku munsi wa mbere n'ikigo S&P ibabaje akavuga ko yamara iki atari gihe cyo gucika intege akavuga kandi ko bafise icyizere cy'uko cy'uburyo bwinshi buzotuma ubutunzi bw'igihugu butera imbere ku nyungu ya bose abakurikiranye hafi bera muri Siriya abaserukira ibihugu byabo hamwe n'abahinga batandukanye bagirije igisirikare cya leta hamwe n'abasanzwe bafasha president Bashar al-Assad wa Siriya harimo n'uburusiya ko aribo bakoze ibitero birimo ibyuka by'ubumara byabereye mu buraruko bwa Siriya ishirahamwe rihurikiyemo abajejwe gutabara intureka mu burengero bwa Siriya ryatangaje kuri uyu wa kabiri ko abashika kwijana bahitanywe n'ico gitero mu ntara ya Idlib nayo abarenga ku 350 bakaba barakomeretse mu buseruko havugwa kandi abashika ku 25 bapfuye kubera ico gitero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu inama y'umutekano ya ONU itekanije guhura byihuta kugira yige kuri ico kibazo abagize urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Siriya batangaje ko ico gitero aragahomera bunwa mu kurenga ku mategeko mpuzamakungu kuva intambara itangura aho muri Siriya mu 2013 bivugwa kandi ko ubwoko bw'ivyuka bwakoreshejwe butazwi neza tubutse ko mu ntango z'uyu mwaka ishirahamwe Human Rights Watch ryagirije leta ya Siriya ko ikoresha ivyuka by'ubumara mu turere tubamwo abayigwanya mwomenya kandi ko intara ya Idlib ariyo isigaye barimwo abagwanya leta ya Assad abahinga ba ONU bakavuga ko iyo ntara yahungiyemwo abanyesiriya bashika ku miliyoni nayo abenshi muri abo bakaba baturuka mu ntara ya Aleppo
aya yara makuru yo hirya no hino kwisi muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza ya leta baremeza ku icyemezo cyabo cyo guhagarika amasomo guherejo kuwa kane kidakuka barasaba ko leta ikuraho itegeko rishya riteganya ko gafashanyo kabo Bourses d'études mu gifaransa izaba inguzanyo bazishyura Eloge Wilika neza araduye ibindi bisobanuro
Umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi yemeza ko amatohoza agize mu ndwi heze n'ubu atarahera yerekana ko abanyeshuri baserukira abandi bakoresheje ububeshi mu gusinya ku rwandiko rwarungikiwe President Nkurunziza ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Gaspard Banyankimbona aratanga ibyemezo
kwasanze ari cyano kwita isprokeri hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa batabizi benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe amazina amwe nta mukono uri imbere yayo ahubwo hari amanimero ya telefone ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri ubwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemo
abanyeshuri baserukira abandi nabo bafite ivyireguro vyerekana ko ivyo bagirizwa atari ivyo basiyanse mbona buca niwe abatwara
nkuko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo abandi bahejeje ibibazo bari ruguru iyo ngingo yage gufatwa muri ako kanya hanyuma turabwira abandi dukoresheje telefone batari hafi ivyo tubyumvikana ko twese abari kure baca batanga uburenganzira muko babashirira ku mukono mugabo kuko bigoye tonya dushira ku nimero ya telefone y'aba bantu bavyemeje kugira ngo nihagire ikibazo bashobore ku telefone kuri iyo nimero bamubaze yuko byavuye muri wenyine ubwiwe nta escroquerie yabayeho nimba afise amakenga aratira akanya agende muri presidence arabe aho twandikira ico bitwa petition urwandiko rwa beje twandikira president aho abanyeshuri dushika 784 twasinyije amako yacu arabe ko atari amazina y'iwacu abanyeshuri nyine atsindwa rongora kirya gitigiri iyo iba escroquerie abanderege bose twatubashira ko binye twashizeko turi mu 230 nabandi gatoyi gucyo ariko hasinye abashika ka injana na 178
bamwe muri abanyeshure bari muri 12 bafungiwe mu iperereza umuvugizi w'igipolisi avuga ko bagirizwa gutera kajagari mu bigo bya kaminuza Banyankimbona amenyesha kwihagarikwa rya batasano rifitanye n'icuka kihari ubu
urya ni gake muri kaminuza kugira tubaho atanu umunyeshure n'umwe ari mugasho ibyo ntibirigera bibaho nta narimwe nivyo uyu munsi ibyo bintu bivuzwe mu gihe hari cyo kuvuka kibi abantu barashobora guca babifatira ko ariko n'ukuri twebwe ico twirinda nuko kiretse abo byashitse bakaba bateye umudugararo ngaha bagasikwa ngaha muri kaminuza nta munyeshure n'umwe arigera afatirwa aha muri kaminuza hariho abo twabimenyeshwa n'abakuru b'ibisata bakatubwira ati yamara kwaronza inkuru ivuye ku munyeshure kana akabikubiye afatwa hanana turaheza tukabikurikirana dusanze ari ivyo dushobora gufashamo hanyuma tugaheza tukabarekuza
imbere y'uko barekuzwa abanyeshure baserukira abandi bemanga ku ingingo yo guhagarika ivyigwa ku itariki ya gatandatu ukwezi ari ntabanduka
twasavye ati niyo izi tariki hagati ya 24 ni tariki zitanu atakintu kituremereje twaturaronka cyukuri twe duhagarika imirimo gushika iyisaha nta kintu kimwe kituremereje turaronka kiretse kitubabaza baguma badufata batwirukako ubwanje sinje habona n'abandi ntibaje habona ngo twoja mu ishuri gute kandi nitagize ahubwo iyo ngingo igiye gushika ahubwo twivuye inyuma inkoko niyo ngoma buca duhagarika ivyigwa
ariko umuyobozi wa kaminuza asanga ubuhombe bugaruka ku banyeshuri ubwabo
iyo bijya hose wewe umuntu aguhaye ideni nkuko byanditswe muri deke sanze entere ahubwo niwe yafashe risike wewe si wiyifashe ibyo kwishura navyo nibarorere habe ordonance zisigura iyi dekre kandi ivyo navyo umushikiranganje nehengeshanije kubivuga biriankuru na komisi zobikora iriankuru urugwaruka nivyo rurafise amakenga ariko n'ukuri aya makenga ntahafatiye nibakunde tubahe insiguro kuko umunsi umwe wonyene bataye batari mu ishuri afete bawutaye ku buzima bwabo ingaruka mbi zose zizobagwako bene wabo bagiye kwigira mu mashuri yigenga bazoguma babona bariko baradekora amabuke kabiri opportunité de travail
wahoze arongoye Burundi Silvestre ntibantunganya asaba impande zose kutadadaza
burya gutonya igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose ico no hanora rero nuko atanumwe yogira ati rekanze gushira mu nguvu kuko buri iyo hagize umuntu agira ati ngiye guhagarika kwiga ni nguvu washizemo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira nawe ubwambere kuko abatari kariga abandi bashobora kugira ati kadushire mu nguvu dutangure gufata abana nabo nabo umvise siyo nyisho barakenuka ni mu Kirundi bizaza guhona zitangurira mu ruhongore twa tugiye kuhona
mu gihe abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi batekanya guhagarika ivyigwa ku munsi wa kane w'iyindwi aho mu kigo cigisha ubuvuzi INSP bandisikete kuri uyu wa mbere bavuga ko nabo bazuhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 14 ukwezi kuva ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu naho aho mu ishuri ndee abigisha INSP bahagaritse ivyigwa ariko hari urwego rushasha rw'abanyeshuri rwabahamagariye kuja ku mirimo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo yarayagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, ikiganiro cyagarutse ku mubano wa Leta y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika nyuma y'uruzinduko rwa mbere na mbere rwa President Paul Kagame ari umukuru w'igihugu i Vatikani mu kwezi gushize. Eric Bagiruwubusa yari muri iki kiganiro araduhiye inkuru.
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse Vatikani mu biganiro n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco. Ni ibiganiro byibanze ku mibanire ya leta zombi. Nyuma y'ibyo biganiro hatangiye gucicikana amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga ko Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi abayoboke n'abakozi bayo baketsweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gusa ni ingingo itavugwaho rumwe n'abantu batandukanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri. Mu minota hafi 15 kuri iyi ngingo, Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yavuze ko Leta y'u Rwanda yishimiye uburyo ibyo biganiro byagenze.
Nibwo bwa mbere kuva Jenoside yaba, Kiliziya yemera yuko Kiliziya yakoze amakosa. Aho rero akaba ari intambwe ikomeye Kiliziya yateye kuva ku byaha byakozwe n'abakristo n'abapadiri n'abantu bari bakwiye kuba mu by'ukuri ari abantu bayobora abantu mu buryo bw'idini, ariko Kiliziya nk'umuryango ukomeye w'abakristo yemera yuko yakoze amakosa. So ibisigaye rero ubona ko atari imbabazi cyangwa se wumva atarasabwa imbabazi zihagije, twebwe nka Leta y'u Rwanda twumva atari byo, kuko gusaba imbabazi bikorwa mu magambo menshi atandukanye. Ushobora gusaba imbabazi nta n'icyo uvuze, ushobora gukora ikintu kigaragaza ko usabye imbabazi.
Ministre Mushikiwabo yakomeje ashimangira ko Leta y'u Rwanda yemera ko yasabwe imbabazi na Kiliziya Gatolika, bityo ko babibona ukundi n'abari uburenganzira bwabo.
Nta ubuza abantu kuvuga ibyo batekereza, ariko twebwe nka Leta y'u Rwanda aho duhagaze nuko kiri ari igikorwa gikomeye. Uwifuza ku giti cye yuko Kiliziya yazaza ikamusaba imbabazi, ndumva ari ibintu bidafite ishingiro, kuko Kiliziya ihagarariwe na Leta. Leta ya Vatikani ifite umuyobozi wayo uyoboye Kiliziya ku isi Gatolika, ariwe Papa. Kuri iki gihe ni Papa Francis aravugana n'u Rwanda nk'igihugu nka leta byaba bidafite ishingiro kwibaza yuko Kiliziya cyangwa se Papa Francis azaza mu rugo rwa buri munyarwanda wiciwe akaza kumusaba imbabazi.
Mwitangazo ryasohwe na leta ya Vatican, ijwi rya Amerika ikesha Radio Vatican, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye imbabazi Imana kubw'ibyaha by'abayoboke n'abakozi ba Kiliziya muri genocide yo mu Rwanda. Papa Francisco yavuze ko ku giti cye ndetse no kuri Kiliziya muri rusange bababajwe na genocide yakorewe Abatutsi. Yasobanuye kandi ko yifatanije nabo yagizeho ingaruka ndetse n'abakomeje kuzahazwa n'ingaruka za genocide. Mu kwezi kwa 11/2016 inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda yasabye imbabazi mu izina ry'abayoboke ba Kiliziya bagize uruhare muri genocide. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagarutse ku mibano y'ibihugu byo mu karere. Nta byinshi yavuze ku mibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara mu 2015 magingo y'ibihugu byombi bikireba na yingwe. Yavuze ko inzira zageragejwe ngo babone kubwumvikane zose cyo zirageraho. Ku bibazo by'urusobe bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, ubutegetsi bukabikemura butsikamira uburenganzira bwa muntu. Itangazamakuru ryabajije ministre mushiki wabo ribifatiye gukegeranya umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uherutse gushyira habona. Uyu muryango ufite icyicaro muri Amerika watunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko buhonyora uburenganzira bwa muntu, bucecekesha rubanda bibazo by'amasambu aho kubikemura uko bikwiye. Human Rights Watch ifatira ku ngero za Nyamyumba na za Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bamwe bashyizwe mu buroko kubera ibibazo by'amasambu. Nubwo yavuze ko nta makuru ahagije afite kuri ibi bibazo, uyu mutegetsi ntiyabuze kwikoma Human Rights Watch ko nta kuri kwayahamagarira rubanda kuyima amatwi.
Ibyo Human Rights Watch ivuga ku Rwanda, kandi Human Rights Watch azinyaka nyinshi nyizi ntarajya no muri iyi mirimo nari nyizi kwikora, niba harabaye ibibazo by'amasambu mu Rwanda icyo nzi kandi nizera kuko leta yanjye ndayizi ndanayizera, nuko ibibazo by'abaturage bihabwa umwanya uhagije. Ntabwo ibibazo byose bishobora gukemurwa mu gihugu. Ikindi nongeyeho ni ukuvuga ko uwifuza kumenya neza ibibera muri iki gihugu namugira inama yo kudasoma raporo za Human Rights Watch.
Iby'ibibazo ubutegetsi bwite ibinyoma byambaye ubusa bya Human Rights Watch mu mpera z'umwaka ushize, ijwi rya Amerika yarabikurikiranye. Umuryango wa Munyegomba n'uwa Sebarabenga bafitanye ibibazo by'ubutaka bihera mu 1959 i Nyamyumba. Tugere Rubavu mu mpera za 2016, bwana Oscar Hakundimana ugaruka mu cyegeranyo cya Human Rights Watch, twasanze inzego z'umutekano zamutaye muri yombi kubera ibyo bibazo. Abavandimwe be n'abandi bari muri ubwo butaka bari badatekanye.
Munyegomba Polineri twaraburanye aratsindwa. Atsinzwe asubirishamo n'ingingo nshya, nabwo aratsindwa. Ariko kubera ko bafite niba bafite bene wabo bakomeye, barimo kugenda bazana abasirikari, bakazana abapolisi bakaduteroriza. Ubu ngubu nta muturage n'umwe ufite umutima munda. Arimo kubona n'umusirikari akaba yanakwiruka kuko avuga ati ni hahandi ntanje ninge baje gutwara.
Kugeza ubu nta wahunze ngarenga igihugu, ariko nta uri mu bintu bye, nta muntu uryamye ngasinzire ko aziki saha n'isaha adafashwe ku manywa yafatwa na ninjoro. Hakoreshejwe imbaraga zirenze izakagombye gukoreshwa kuri iki kibazo.
Impapuro zigaragaza ko abaturage bari muri ubwo butaka bandikiye inzego zirimo intara y'uburengerazuba, umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Transparency International Rwanda, ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu basaba gukurirwaho icyo bita akarengane. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Baministri b'umuryango wa Afurika y'uburasirazuba baraye barangije inama yabo y'iminsi ibiri Arusha ku cyicaro cy'umuryango. Bateguriye abakuru b'ibihugu gahunda bazaganiraho mu mpera z'uku kwezi mu nama yabo Arusha, gahunda irimo ibibazo by'umutekano mu Burundi n'ikibazo cy'impunzi. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano, hamwe n'iterambere mu karere ka Afurika y'ubuseruko nivyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yarirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari na wajeje ubijanye n'uwo muryango mu gihugu ciwe. Ambassadeur Augustine Mahiga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kitasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'ibihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cyo Burundi twabonye ko cyo bikibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru b'ihugu byacu mu nama yabo mu mpera zo ku kwezi. Atatagihindutse tubibaza ko izoba itariki 28 zo ku kwezi kwa kane. ati kuva kera ni kibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania ati twabonye ko ibyo bibazo byose hame naho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihebeye abakuru b'ibihugu Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu idonido kandi ntitwibagire ko hari nibindi bijanye n'ivyo kuko intambara za politike zijana n'ivyagateka kazina muntu cyane cyane impunzi kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabona ko bihunga abanyamutekano mu karere kose
watu wanabotoka kutoka inji nyingine mpaka nyingine.
Ikindi kibazo cavuzwe n'icerekeye mubano hamwe n'urudandazwa hagati y'Burundi no Rwanda aho bashikiranganje bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umujyango kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ibyo bihugu bibiri umushikiranganje Leontine Nzeyimana ajeje winjira y'Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari bisanzwe
abantu baravuga ko hari ngorane mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ngorane inkakaciyemo kubera muri bino bihe murazi ibyo ibihe byabaye uko urusubagwa kubise mu karere kose donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu imbere yuko usohora security alimentaire yabene gihugu byo nibisanzwe si ndavyita yuko ari ari ama decision yuko akabije cyangwa ikindi kubera ibi bihe turimo hariho nibintu bitava muri Tanzania bija handi kubera ibi bihe turimo
Burundi nico gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yacu muri uyu mwaka w'amafaranga umujyango wa Afrika y'ubuseruko ukoresha umushikiranganje Leontine Nzeyimana aratanga insiguro akanemeza kwico gihugu kigiye kuyatanga vuba nimugira sigaye ameza abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere
igihugu kimwe gusa nico cyatoshobye gutanga ijana ku ijana ni igihugu cya Kenya n'ibindi bihugu byose birafite amarere mugabo twabwiye ngaho twiyemeje yuko tugiye kubikora mu nzira ku Burundi rero kubera murazi tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo ubo bari muri trimestre ya nyuma turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gukenye ni nta kibazo je si ndavyita guherana ni kubera iyo décalage y'imyaka y'amafaranga ihari bo bagira baheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka je si ndavyita yuko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni décalage y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafise ishaka rafishaka tubibaza yuko bizova mu vuba
muri yo nama umushikiranganje w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama mushikiranganje ya karere ka Afrika y'ubuseruko kuva ubu ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu c'Uganda Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho dore cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ubushize twaganiriye ku mugabo w'umuzungu John Brown warwanije ubucakara bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Brown akaba azwi cyane cyane kubera ko yakoresheje intwaro yanyonzwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 12 mu 1859. Uwo munsi mu gitondo ari bunyongwe yaranditse ati ndahamya ko ubugome bw'iki gihugu buzarangizwa n'amaraso. Koko rero ntibyateye kabiri mu kwa kane 1861 intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu iratangira yamaze imyaka 5 ihitana abantu 620,000 ikomeretsa abandi barenga 400,000 yacikanye n'ubucakara. Mu bantu bafatanije na John Brown harimo umugore w'umwiraburakazi witwa Harriet Tubman. John Brown yari yaramuhaye akazina k'akabyiniriro ka General Tubman. Harriet Tubman ni muntu ki niwe tugiye kuganiraho muri make cyane ariko kuko ibigwi bye byujuje ibitabo n'udutabo. Harriet Tubman yavukiye kandi akurira mu bucakara muri leta ya Maryland kimwe n'abandi bacakara bose. Aho yavukiye nyakuri n'itariki yavukiyeho ntibyigeze byandikwa. Abahanga mu by'amateka bakeka ko yavutse hagati y'igihumbi 1825 n'igihumbi 1825. bashebuja baramuhondaguraga baramutwikaga cyane ku buryo yasazanye inkovu zikomeye ku mubiri. Yatorotse mu 1849 abifashijwemo n'amashyirahamwe y'abantu abazungu n'abirabura barwanyaga ubucakara. Bari barashyizeho inzira z'ibanga rikomeye cyane bari barise Underground Railroad, bishatse nko kuvuga ngo gari ya moshi yo mu bwihisho. Yari amayira ahanda cyane ku buryo bagendaga mu ijoro bihisha abahigi b'abacakara bacikaga. Harriet Tubman yahungiye muri leta ya Pennsylvania yari yaraciye ubucakara mu 1780. Ahageze yumvise ameze nk'ugeze muri paradizo nk'uko yabyivugiye. Ntiyicaye, ahubwo yasubiye inyuma abanza kubohoza umuryango we. Yakomeje inshuro nyinshi ajya muri leta ya Maryland gucikisha abacakara, akabajyana muri Pennsylvania ndetse no mu gihugu cya Canada nacyo cyari cyaraciye ubucakara. Ibyo yakoze byari bitangaza, bituma bamuhimba izina rya Musa nka Musa wakuye Abanyayisirayeli mu Misiri. Ubwe ku giti cye, Harriet Tubman yafashije abacakara bagera kuri 70 gucika. Yahaye inama z'ingirakamaro abandi batabarika zabafashije gutoroka. Yasubiye muri Maryland kubacikisha inshuro 13 zose kandi ntiyigeze afatwa. Yasize umugani ati, nta mugenzi n'umwe nigeze ntakaza mu nzira. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ariko ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu nama igiri ya 34 y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu yarangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashije gutegekanya inyishu y'amakungu ku bibazo byihutirwa byerekeye agateka ka muntu, harimo kuja imbere ibindi bihugu ku ngingo zerekeye agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko hamwe n'ubutungane muri Sri Lanka. Kongereza ikiringo cy'umutegetsi adasanzwe w'ishyirahamwe ONU aje rwitohoza ku bibazo byerekeye ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro no kuganira ingingo zikomeye zigenewe gukingira no gukomeza agateka ka muntu n'ubwigenge ngendegwako mu makungu. Mu kwishura kuri raporo iteye agahinda y'urwego rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye imbere y'ibindi bihugu mu kongereza ikiringo c'urwo rwego mu gikorwa cyago cyo gutororokanya no kuzigama ivyemezo bishobora gukoreshwa mu twigoro twerekeye ubutungane two muri kazoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye bikomeye ingingo igenewe kongereza mu kiringo c'imyaka ibiri ishigwa mu ngiro ry'ivyo Sri Lanka yiyemeje vyo gushira imbere ubutungane bunywanisha abanyagihugu no kwisigura imbere y'abanyagihugu hamwe n'uruhara rw'ishyirahamwe ONU mu gukurikirana no gutanga raporo ku ntambwe icyo gihugu gishitse ko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyigikiye ingingo igenewe gukomeza ububasha bw'ibiro by'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu mu gisagara cya Seoul bigenewe gutororokanya ivyemezo bishobora gukoreshwa mu gukurikirana abakoze ityozwa ry'agateka ka muntu muri Korea ya Ruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye ishigwaho ry'ibiro mpuzamakungu vyigenga bijejwe gutohoza ityozwa ry'agateka ka muntu n'amabi aherutse gukogwa n'inteko zijejwe umutekano muri Birmania harimwo intara ya Rakhine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara rukomeye mu kurondera gushigikirwa mu mugambi w'ukongereza ikiringo cyo gutohoza icyozwa ry'agateka ka muntu muri Iran na Siriya hamwe n'ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu yo gufasha gukomeza ivyerekeye agateka ka muntu muri Haiti. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimishwa nuko urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rwafashe ingingo ku kamaro gakomeye k'ubwigenge ku bijanye n'amadini n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye imbere y'ibindi bihugu mu gushigikira ingingo y'ukongereza ikiringo cy'umutegetsi adasanzwe w'ishyirahamwe ONU ajejwe gutohoza ibijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Vyongeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye ingingo y'ukongereza ikiringo cy'uwo mutegetsi ku bijyanye no gufata abantu ubunyamaswa. Amerika yarakoranye n'ibindi bihugu bicuditse mu kuvugira Israel igihe icyo gihugu cyariko kinebagurwa mu buryo budakwiriye. Gushyira imbere agateka ka muntu na demokarasi ni ikintu gikomeye cyane kuri politiki yo hanze ya Amerika. Ibi vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson. Nico gituma Amerika izobandanya kuvugira agateka ka muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya leta zunze ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.